mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva ku FM 104.3 no ku FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose. Miriwe inshuti bakunzi n'ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ubuserukizi bw'u Burundi mu Burusiya buhangayikishijwe n'ihohoterwa rikorerwa abanyafrika muri ico gihugu.
Ikibazo uko kiri nuko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri Leta y'u Burundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza.
Uyu ni Ambassador Edouard Bizimana serukira u Burundi Moscow mu Burusiya. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa, ugufungirwa ubusa n'ukunyuruzwa ryemeza ko bikorerwa impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Mu yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari yandi tubafitiye harimo kandi ingingo ya sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizamo UTC mu mfunyapfunyo y'umunyarwanda Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Ubuyobozi bw'intara ya Tigray butangaza ko intambara ikomeje mu bice byose by'umurwa mukuru w'iyo ntara. Hidonidyo y'amakuru yose duce ku masonga harimo yavugwa mu vyikiza cya virusi ya corona turayarambura mu kanya itase. Mube hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru twafite hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi w'intara ya Tigray yemeza ko intambara igikomeza mu bice byose iminsi ibiri nyuma y'uko ingabo za Ethiopia zigaruriye mu rwa mukuru wa Tigray Mekele. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi hadufite ibindi kuri ino nkuru.
Debretsion Gebremichael yahakanye ko yaba yarahungiye muri Sudani y'Epfo. Yemeza ko ari hafi ya Mekele bwa mbere mu butumwa bugufi yoherereje ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza. Bwa kabiri mu kiganiro yagiranye kuri telefoni n'ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibi biganiro bibiri bitandukanye, umuyobozi wa Tigray yatangaje ko intambara itararangira. Ati twataye muri yombi abasirikare batabarika ba Leta ya Ethiopia barimo n'umuderevu w'indege y'intambara yabo twarashe muri iyi weekend irahanuka ariko we ararokoka. Ariga kandi na Eritrea baturanye ko nayo iri muri iyi ntambara ifasha Ethiopia. Yavuze ko ingabo ze zafasha abasirikare ba Eritrea atavuze umubare mu nkengero z'umujyi wa Wukro uri nko muri kilometero 50 mu majyaruguru ya Mekele. Kuri Debretsion Gebremichael, iyi ntambara igamije kurengera ubwigenge n'ubusugire bwa Tigray, intara y'abaturage miliyoni 6, kandi intambara izakomeza kugera ingabo za Ethiopia zose zigiye, niwe wabyivugiye. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia, Abiy Ahmed, uyu munsi yahamagaje inama y'ikiteraganya y'Inteko Ishinga Amategeko. Mu ijambo yayibwiye, yavuze ngo itegeko nshinga ryacu ryaratewe ariko kurirengera ntibyadusabye imyaka 3, byamaze ibyumweru 3 gusa. Ababisesengura bemeza ko yabigereranyaga n'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Abiy Ahmed hakanye ko ingabo ze zitigeze zica inzira karengane z'abasivili kandi ko na Mekele batazayisenya nyuma yo kuyigarurira.
Na mugenzi wacu Thomas Kamiri indagiye kutubwira ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bibazo by'abana Save the Children ritabariza abana imiliyoni 11 bugarijwe n'inzara mu bihugu bigera kuri 11 ku isi yose.
Mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi i Londres, Save the Children ivuga ko intambara z'urudaca ku isi, icyorezo cya virusi ya corona n'imihindukire y'ibihe byongereye cyane ibibazo by'inzara cyane cyane mu bihugu 11 byo muri Afrika, mu birwa bya Caraïbes, mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya. Ibi bihugu ni Burkina Faso, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani ya Ruguru, Haiti, Yemen na Afghanistan. Save the Children iratangaza ko ihangayikishijwe cyane cyane by'umwihariko n'inzara ku bana batarageza ku myaka 5 y'amavuko bagera kuri miliyoni 11 bo muri ibi bihugu. irashimangira ko abana bari muri iki kigero cy'imyaka aribo banyantege nke cyane iyo batabonye ibiribwa bihagije kandi bikwiye ingaruka ziba mbi mu buzima bwabo mu mikurire yabo no ku bwonko bwabo ndetse bashobora no gupfa. Save the Children irasaba amahanga kugoboka ababana ariko cyane cyane no kurangiza impamvu zitera inzara no kuvuga nyine intambara ibyorezo by'indwara n'imihindukire y'ibihe. Umuryango w'abibumbye Loni umaze gusohora amadolari miliyoni 80 yo gufasha ibihugu birindwi kuri ibi 11 byugarijwe n'inzara kurusha ibindi ari byo Afghanistan, Burkina Faso, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Niger, Sudan y'Epfo na Yemen. Ariko andi madolari miliyoni 20 azaba abitswe ku ruhande mu rwego rwo kwitegura kugoboka ikindi gihugu nyine cya karindwi Ethiopia igihe icyo ari cyo cyose.
Muyageze hirya nino ku isi kandi harimo Australia yibwira Ubushinwa ko bugomba gusaba imbabazi kwera ifoto bwashize ku mvuga ngurukana bumenyi yerekana umusirikare yica umwana w'umunyafganistani ejo ni mukankusi turacari kumwe.
Minisitiri w'Intebe wa Australia Scott Morrison arasaba guverinoma y'Ubushinwa gusiba ifoto yashyizwe ku rubuga rwa Twitter kubivugwa ko ari ibyaha byo mu ntambara muri Afghanistan. Iyo foto isa n'iyerekana umusirikare wa Australia yica umwana. Ni ifoto yakwirakwiriye iturutse kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Li Jianzhao. Yerekana umusirikare wa Australia afite icyuma kiriho amaraso ari iruhande rw'umwana. Umwana byabonekaga nk'aho yarafashe intama. Iyo foto Australia ivuga ko ari impimbano yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yarakaje iki gihugu. Amagambo yari yanditse munsi iyo foto yagiraga ati "Wigira ubwoba tuje kuzanira amahoro." Kandi ni nyuma yuko mu cyumweru gishize hari amakuru yavugaga ko ingabo zidasanzwe za Australia zishe Abanyafghanistan byibura 39 mu buryo bunyuranije n'amategeko. Itangazamakuru rya Australia ryanditse kuri Twitter ko iyo foto yasaga n'ishingira ku bihuha bidafite aho bishingiye. Yavugaga ko abasirikare ba Australia bakoresheje imbugita mu kwica abana b'ingimbi bo muri Afghanistan. Iperereza ryakozwe ku myitwarire idahwitse y'ingabo zidasanzwe nta kimenyetso ryabonye cyo guhamya ibyavugwaga. Cyakora iryo perereza ryabonye ibimenyetso byizewe ko ingabo zidasanzwe za Australia zishe abantu mu buryo unyuranije n'amategeko muri Afghanistan hagati y'umwaka wa 2005 n'uwa 2016.
Imbere yo kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari twongere gato tuvuga ibya COVID-19 aho ikigo gikora imiti citwa Moderna cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisaba uruhushya rwo gutangura gukoresha urukingo rwa COVID-19. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Moderna yagerageje urukingo rwayo isanga rukora ku kigero cya 94 n'igice kimwe ku ijana. Ni hejuru cyane y'ikigero cya 50% cyagenwe ubusanzwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti FDA mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Iki kigo FDA ni nacyo gitanga impushya zo gucuruza imiti n'inkingo. Moderna yasanze kandi urukingo rwayo rukumira virusi ya corona gukaza ubukana bwayo ku bantu bose 100% yarugeragejeho. Kubera izi mpamvu zose, Moderna irasaba uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi gutangira kurutanga muri uku kwezi kwa 12 kuzatangira ejo kuwa kabiri. Moderna ibaye ya kabiri isaba gutangira gucuruza urukingo rwa COVID-19 nyuma y'ikindi kigo gikora imiti Pfizer nacyo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize. Pfizer yavuze ko urukingo rwayo rwo rukora ku kigero cya 95%. Umuyobozi w'imirimo yo gukora urukingo rwa Moderna Dr. Tal Zaks yatangaje mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'abanyamakuru ko bamaze kubona uruhushya rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi bashobora kurugeza no mu bindi bice by'isi guhera byibura mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha w'ibihumbi 2021. Kuva imaze kwaduka mu Bushinwa mu kwa 12 mu 2019, virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga miliyoni 1,460,000 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku isonga n'abantu barenga 270,500 COVID-19 imaze kwica nk'uko imibare ya kaminuza Johns Hopkins yo muri Amerika ibigaragaza.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru ageze hirya nino ku isi badutororokanirije bakabahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiri aho ni kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nungere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika nenaje ku masonga nkitangura userukizi bw'u Burundi mu Burusiya bgahamagaje vyihuta inama y'abahagarariye ibihugu vya Afrika i Moscow ku murwa mukuru ico gihugu ni kugira ngo bige ku bibazo vy'abanyafrika bahohotegwa muri ico gihugu mu kiringo kito cane abarundi batatu baramaze kuri ubuzima mu buryo budasobanutse mu kiganiro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yagiranye na ambassadeur Edouard Bizimana yamusiguriye uburemere bw'iki kibazo.
Ikibazo uko kiri ni uko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri leta y'Abarundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo hanyuma twe rero twaciye twimbere tuti ibyo bavyiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe hanyuma tukaraba icyo twofata kugira ngo dushyikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafise hanyuma nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe hari myiza n'ibihugu byacu bya Afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe.
Mu ibaruwa mwanditse muravuga ko muri uyu mwaka wose hapfuye abarundi batatu abo babuze ubuzima bwabo byabagendekeye gute?
Ubusi uravye bafuye mu buryo butandukanye hari uwapfuye yagiye kuramutsa umugenzi wiwe hanyuma babatubwira ko yaciye aja ngo koga ngo ahantu bavuga yuko yaguye mu mazi aho hantu ngo yagiye koga mugabo twe twarashyize ku rubuga dusangana ahantu hadasanzwe hogwa kandi urumva uri umushyitsi ushobora kugenda ahantu ugiye koga wenyine icyo gihe rero tubonye tubajije abandi tukaraba amavideo yari kumwe n'uwo mugenzi wiwe hamwe na nyinakuru w'uwo mugenzi wiwe n'uwundi mwana mutoyi hamwe icyo gihe rero hari ahantu amazi ajya aba kunda kuyora baza kuzimya nk'imiriro ahantu n'ukuri hari akorwa hanyuma ntiyari umushyitsi ntiyari kuziwe yari kuje imbere ngo agiye koga ahantu kandi icyo gihe n'umwanya wo koga wari warahagaze kuko ino haragera igihe ibyo koga bigahagarara kujya ku maplaje bigahagarara hanyuma rero ikibabaza ni uko tubajije ngo batubwire iby'amankete ageze ko ntitubironke kumva umengo hariho ibintu bitameze neza ubundi nawe aheruka kwicwa we yaguye muri campus nyene twibaza ko bamufatiye muri campus mugabo ngira ngo bagiye kumubwira n'abahandi kuko yabuze ku wa kane ku mugoroba ari ngira nko ku metero zifite 50 z'uburaro bwiwe mu nyuma yafiye kubonekana ku wa mungu mu gitondo aho nyene ku metero zidashika 50 kandi uravye bari bamumenye umutwe twe bawuciyemo kubiri n'ibindi biguma ku mutwe bikomeye ubwo iyo bibera ngaho hantu abantu bari kubibona amaraso yari kuboneka mugabo icyo gihe nta maraso bahabonye rero ikibazo twagumye tugira tuti ni uko kubera iki atababibonye kandi yari ahantu haguma haca abantu banyeshure abajejwe uwo mutekano w'icyo kigo hari amakamera ajya arababagenda n'abagaruka hanyuma ibintu nk'ibyo bikaba ntihagire umuntu n'umwe yabona ikintu na kimwe twabonye rero bimaze kubera mu kigo cya kaminuza ko ari ibintu biteye agahinda rwose. Uwa gatatu wewe rero nawe bavuga ko yafashwe agwara ari mu cumbi we bakamutwara kwa muganga hanyuma bamatuza kumva ko yitabye Imana ariko icyateye amakenga ni uko mu nyuma harabanditse yuko ikigira kiwe catowe ahantu hatazwi kandi yatwawe na ambulance imukura mu cumba kuri ibitaro bamutwayemwo bukeye tubyumvise twararungitse karangamuntu yiwe pasiporo mugabo rero bamukura muri ivyo bitaro bamutwara muri morgue aho bahagera bika bafuye sanga banditse yuko yatawa ahantu atazwi nabo nyina atazwi ivyo rero byashye bidutera makenga menshi kose batye dukwitura abatwara hano tusigurire twaje n'abandi turumba yuko hari abana bariya bagira ibibazo ibihugu bitandukanye icyo bituma rero twaje twibira tuti nta nk'umurwi userukira ibihugu bya Afurika turakwiye kuja hamwe ngo tuganire icyo kibazo kugira ngo abana bacu barino bumve ko bashyigikiwe kandi umutekano wabo turaje ishinga.
Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya ndagushimye cyane kubwaka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe, murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari ishami mpuzamakungu riharanira gateka ka kiremwa muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa, ugufungirwa ubusa no kunyuruzwa gemeza ko bikorerwa impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Biri muri raporo y'amezi icumi yari maze iminsi irikora mu makambi atatu y'Abarundi ari muri Tanzania. Human Rights Watch rivuga ko ryasanze hari n'abakurwa mu makambi y'impunzi bakaja gufungirwa mu gihugu cy'u Burundi. Idonido na Pierre Claver niyo nkuru akwijugiye Amerika ikigali mu Rwanda.
Ishami mpuzamakungu Human Rights Watch rirwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania kabangamiwe. Icyagiranyo cya Human Rights Watch cy'amezi cumi aheze cyagiye habona kuri uyu wa mbere cyerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakabarezwa igufa mu bushobo bafungiwemo abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo. Ababangamiwe cyane n'abari mu makambi ya Nduta na Mutenderi aha ndetse aheruka gukurwa impunzi umunani zajanye gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatoza ijwi rya Amerika ryakoze ryasanze ari ivyo. Human Rights Watch ribona ko ari uhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Marge atwara igisata cya Afurika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
Ati twamenye ko inzego z'igipolisi n'abajeje iperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nduta barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagera ku munani baciye bajanwa gufungirwa mu Burundi mu kwezi k'umunani guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyurujwe kuva uyu mwaka utangura atawuzi irengero ryabo, bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka. Ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iryo shirame rifise icicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 20 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe n'ikambi ya Nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Kubw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe.
Numva barabomoye imiryango niho bakubise umugore urugi barinjira niho baca bamufata baramujyana.
Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icegera cy'utwara runani CBDH Vicar ruhuza abahanini agateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga ijana banyurujwe muri Tanzania.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cobazanira inyungu. Amasoko yarugawe, nta mpunzi n'imwe irekuriye kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza kutuntu babahawe na HCR. Nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze, abarundi barenga ijana barabuze uburengero ryabo. abandi benshi baratabarumuka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhanda imbibe abandi bakagenda barafategwa mu mayira bagerageza guhunga kuva itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa nibabareshye bariko bahohotera maze uzumva kini gutaha atahe
ishami mpuzamakungu hahise hagita impunzi muri Tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko umuvugizi uhahise muri ico gihugu Edward Ogola yabwije Ijwi ry'Amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara tubifisemo umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro gusa natwe hari ibiba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza icyo bikoze iryo shirami hase ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo bahari na gateka k'impunzi basaba amaleta ya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono. Twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo cy'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone. Uwatwitavye yatubwiye ko ata mushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri Tanzania anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira ico abivuze ko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye. Nkuru Kigali kubw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ayavugwa ku Rwanda ubu naho sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemejwe ko ifatwa ry'inzu icururizwamwo izwi ku izina rya UTC ya Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Iyo nzu yari ifise agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari yafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 itezwa ca munara muri 2017 igifatwa leta y'u Rwanda ico gihe yavuga ko nyeneyo yari aheraniye leta miliyoni 1,100,000 z'imisoro. Tribert Rujugiro mukanya yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana abanza kumubwira uko yakiriye iyo ngingo.
Nacyakiriye neza, nacyakiriye nka kado ya bonane ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri uce mu ziko ntigushye kw'amaherezo kugira kugaragara.
Hashize imyaka 7 umutungo wanyu ufatiriwe, ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko?
Umutungo wafashwe mu kwezi kwa cumi na kumwe twari twamaze kurwitabaza kuko hari iminsi igenwa ntarengwa yuko ujya kwegera urukiko bahereye igikorwa cyabaye. Bayifashe mu kwezi kwa cumi na kumwe tubishyikiriza urukiko hanyuma muri mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi tumenya ko bayigurishije nta nubwo babitumenyesheje nabwo turongera tubigeza mu rukiko. Urukiko rubyongeramo nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko.
Leta y'u Rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko, iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda bite?
Cyanyagiye muri ruriya rukiko cyane cyane bari ukwereka amakungu yuko iriya leta iriho nk'uwirenganya abaturage si igihe yarenganije jyenyine. Abavoka bacu bazareba uko bizagenda batugire inama y'icyo twakora ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya yuko bandenganije.
Mbese uretse UTC nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u Rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo?
Ni myinshi, ibintu byose nari mfite mu Rwanda barabifashe, nari mfite uruganda rukora inkweto za plastiki bararufashe, nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe, nari mfite inzu nari nujuje n'abagamo barayifashe, narifite amazu nkodesha barayafashe ikintu cyose narifite mu Rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko.
Ubuse ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko?
Nibwira ko uriya rubanza uko baruciye bakerekana ko iriya tegeko bidashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye ishingiye ku rubanza rwaciwe icyo gihe nibamba UTC icyo gihe n'ibindi bazabisubiza.
UTC yafashwe muri 2013 ariko igurishwa muri 2017. Icyo gihe cyose inyungu iva muri UTC yajyaga mu mfuka wanyu cyangwa yajyaga mu mfuka wa leta?
Amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mfuka wa leta, kandi ideni bavugaga mfite by'imisoro byabaye ndahari ikontrole bakoze ayo nzi nuko bayikoze sinkuzi, ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha. Iyo
ideni babasabaga ryanganaga rite amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga iki mugereranije n'ayagurishijwe?
Ngereranije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari. Ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari miliyoni 1,100,000. Hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza, ntabwo mfite inzira zo kubitahura, ariko bisa naho ari sosiyete yabo y'icyama yayiguze. Ariko ibyo nta kimenyetso mifitiye, ni ibintu byo kureba.
Bwana Rujugiro, urukiko rwanzuye ko muhabwa ibihumbi 500 by'amadolari by'indishyi y'akababaro ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu, uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe. Ibyo ni ibintu mwishimiye?
Ntabwo nabyishimiye. Ni biriya bavuga ko nta mwonga urifata, byose byari byagenze neza, ariko kuvuga ngo bampe amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha, ikindi nkaba ntarabaye muba mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe, numva atari byo, numva bansubiza inzu yanjye, hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo. Ewe, ntabwo nshaka kugurisha.
Hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo?
Ntabwo nabimenya, abavoka banjye bariho barabireba, ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora.
Bwana Tribert Rujugiro, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuste.
Ubu naho tukaba dushitse kuri wa mwanya tubashikiriza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze itariki mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Uyu mwaka n'isabukuru imyaka 148 ishize habaye umukino wa mbere w'umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga, umukino wabaye hagati ya Scotland n'Ubwongereza. Uwo mukino wabaye ari ku wa gatandatu ku itariki ya 30 Gushyingo umwaka w'1872, ubera muri Scotland ku kibuga cyari gisanzwe gikinirwaho umukino wa cricket. Abinjiragaho uwo mukino waberaga bishyuraga ishiringi rimwe abantu bagera ku 5,000 baje kureba, wari wateguwe n'ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ry'Ubwongereza, ari nk'uburyo bwo gutuma ibihugu byombi bikomeza ubusabane. Nubwo bwose impande zombi bitari ubwa mbere zihuye zikina, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru FIFA ryemeje ko ari wo mukino wa mbere wabaye mu rwego mpuzamahanga, kubera ko nibwo bwari bubaye ubwa mbere hahuye amakipe yatoranijwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri buri gihugu. Dore uko ayo makipe yombi yapanze abakinnyi. Scotland yashyize babiri kurinda akarere kegereye izamu, babiri mu kibuga rwagati na batandatu imbere bo gutaha izamu. Ubwongereza bwashyize umwe inyuma, umwe rwagati n'umunani bo gutaha izamu. Ntabwo byari byemewe guhinduranya abakinnyi. Umukino warangiye amakipe anganyije, ntayatsinze igitego.
Ino nga duche dusozira makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe amajwi n'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije byashize hamwe na Facile Gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na hutaha.